Iri ni ijwi rya Amerika. Muramutse nshuti mwese bagenzi, muteze amatwi ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana, radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusamiranira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda.
Haciye hagumvura umuyaga bamushi cyane, turumva n'ubwo batwaneho turagowe. Imvura iguye haciye hava zirapfa zaramaze kutubagwika hejuru.
Abona abanyagihugu bo mu Gitaza mu ntara ya Rumonge i Burundi basaba kuronswa uburaro. Inkuru cyo kimwe n'izindi ziri mu rubanza rwa Emmanuel Mbarushimana yagizwe ibyaha by'ihonyabwoko mu Rwanda, rwasubiye kuburanishwa kwa ejo ni mukanya. Ariko duhere kuma kuri yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero.
Mwaramutse mwese abateza amatwi radio ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Sudan, aho ubushikiranganji bw'ubutungane mu gihugu cya Sudan bwamirira kure ibirego bivuga ko Leta ya Sudan yakoresheje ibigwanisho by'ubumara ku banyagihugu bo mu karere ka Jebel Mara mu ntara ya Darfur. Ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Amnesty International ryatangaje kuri uyu wa kane ko abo banyagihugu bo muri ako karere bagaragara ko indwara zo ku mubiri aho uruhushyi ruva ko bagafatwa n'ubuhumyi, bakudahwa amaraso, gucibwamo hamwe n'ingorane zikomeye zo guhema. Amnesty International imenyesha ko abanyagihugu bashika ku 250, abenshi bagizwe n'abana, bahitanywe n'ibyo bitero by'ubumara. Hassan Awad El Nour, umushikiranganji wa Sudan ajejwe ubutungane, yasohoye urwandiko kuri uyu wa kane ruvuga ko abaserukira leta batangajwe cyane n'ivyo birego. El Nour avuga ko ari ubwa mbere bumvise ibirego nk'ivyo, kubwiwe bifatwa nk'icyaha gikomeye cy'agateka kazina muntu. Nkuko bivugwa na Mutoni Wanyeki arongoye Amnesty International mu karere ka Afrika y'Uburengero n'ibiyaga binini, ubwo bwoko bw'ibigwanisho nibushasha muri ako karere ka Afrika. Amnesty International isaba ishyirahamwe ONU n'amakungu gukora amatohoza, ikongera igasaba leta ya Sudani guhagarika ibyo bitero no kureka amashyirahamwe y'abagira neza agashikira abanyagihugu bo mu karere ka Jebel Mara. Perezida Edgar Lungu aheruka gutsindira amatora y'umukuru w'igihugu muri Zambia, yagenye abakenyezi bagera kuri 8 mu bazogira leta yiwe, intambwe yashimishije abakenyezi nk'uko bivugwa n'umwe muri bo. Perezida Lungu amenyesha ko bikenewe gutera intege abakenyezi mu bya politike. Ikindi yashikirije nuko atazotinya gukombora abashikiranganji batabikwiye cyangwa batabishoboye. Aba bakenyezi bakaba bahawe ubushikiranganji bw'amashuri yisumbuye, uburimyi, iterambere ry'amakomine, ubushikiranganji bw'imibano n'ubw'amatongo. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike amenyesha ko igenwa ry'abashikiranganji yari ikwiye kwisunga ubushobozi kurusha ibitsina. Aya mashyirahamwe yamara aremeza ko Perezida Lungu afise ububasha bwo kugena uwo yipfuza atisunze imigambwe bakomokamwo canke ibitsina. Mwomenya ko mu mwaka w'2011 inama nshingamateka ya Zambia yari igizwe n'abakenyezi bagera kuri 17, uyu mwaka abakenyezi bakaba bashika kuri 26. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe urugendo rugana mu gihugu cya Israeli, aho yagiye mu birori byo gushingura Shimon Peres yahoze atwara Israeli akaba yaheruka kwitaba Imana. Perezida Obama yafashe urwo rugendo ari kumwe n'abategetsi ba Amerika bashika ku 32, harimo Bill Clinton yahoze atwara Amerika, John Kerry umushikiranganji wa Leta ya Amerika, umukenguzi amateka Bob Casey hamwe na Nancy Pelosi arongoye umugwi w'abademokrate mu nama nshingamateka n'abandi. Perezida Obama kazoba ari kumwe kandi na Perezida Mahmoud Abbas wa Palestina, ari nawe yabaye wa mbere mu barongozi b'ibihugu by'Abarabu gushikiriza umubabaro ku bijyanye n'ubwo rupfu. Uwundi yashikirije umubabaro wiwe ku bijyanye n'urupfu rwa Shimon Peres n'umwami Abdallah wa kabiri w'igihugu cya Jordani. Mwamenya ko ibihugu byinshi by'Abarabu ataco byavuze kuri ubwo rupfu, ibyagaragaye nk'ikimenyetso cyo kutumvikana kumaze imyaka itari mike hagati y'ibihugu by'Abarabu na Israeli. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu John Kerry amenyesha ko agiye guhagarika ibiganiro n'igihugu cy'Uburusiya ku bijyanye n'intambara iri muri Siriya. Ibyo umushikiranganji Kerry yabishikirije kuri uyu wa kane inyuma yaho igihugu cy'Uburusiya kimenyeshereje ko kizobandanya ibitero by'indege mu gisagara cya Aleppo muri Siriya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabandanije gusaba Uburusiya ko bwakoresha ingufu bufise mu gutegeka leta ya Bashar al-Assad wa Siriya kugira tange agahengwe k'intambara. Yamara leta ya Siriya yaciye igwiza ibitero byayo ku banyagihugu aho bari mu makambi y'impunzi mu bitaro no mu guhagarika imfashanyo
Yara makuru y'hirya no hino yimwumva ni radio y'u Rwanda isamiranira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda turi no kurubuga rwa internet radio yacu voa.com kuri Facebook voa radio yacu Amakuru mu karere urukiko rukuru mu Rwanda rwasubukuye iburanishwa mu rubanza Emmanuel Mbarushimana aburanamwo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide ibindi kuri inkuru tubaze Eric bagira ubusa ikigali mu Rwanda
umutanga buhamye ukuri uyu wakanushinje Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu yagaragariye rubanda tarindi umutekano bwana Théophile Kayumba yari mu costume y'umukara n'ishati y'umweru Yatanze ubuhamya bw'umunsi wose yicaye imbere y'umucamanza ageretse akaguru ku kandi asubiza ibibazo by'umushinjacyaha bwana Jean Bosco Mutangana Kayumba yabwiye umucamanza ko azi neza Emmanuel Mbarushimana kuva mu mabyiruka ye kugeza mu gihe cya genocide yavuze ko Mbarushimana atigeze ajya mu gisirikare ariko ko mu kwezi kwa kane 1994 yari afite imbunda yemeje kuyamubonye yirashisha abatutsi kabuye ku gisagara yavuze kandi ko Mbarushimana yitabiriye inama mu bihe bitandukanye zigamije gucura umugambi wa genocide uyu mutanga buhamya yavuze ko Mbarushimana yagize uruhaye mu gushyiraho bariyeri kabuye gusa hakana ko nta mututsi yabonye yaguye kuri iyo bariyeri byinshi mu bisubizo by'uyu mutangabuhamya byakunze kuba intandaro y'ibitwenge bya hato na hato kuba ari mu cyumba kiburanisha ndetse na Mbarushimana ushinzwe ibyaha bya genocide nkaho urukiko rwamusabye kuvuga mwe mu mazina y'abitabiriraga amanama yacuraga umugambi wo kurimbura abatutsi ku gisagara Kayumba yayarondo yageze hati Mbarushimana yanyibutse nawe yari umwarimu ngire ngo yavuze ko yumvanye amagambo witwa Manasa agira ati nutwitinda bazayikuremo kuko na Rwigema duteye bayeho uruhinja umucamanza yakunze gusaba kenshi umutangabuhamya kudakomeza guhubukira ibisubizo atanga kuko yasubizaga n'ibyo atabajijwe ariko bikomeza kuba iby'ubusa bwana Mbarushimana niwe wihariye umwanya munini hati ibibazo uyu wemeza ko baziranye kuva mu mabyiruka ye yabajije Kayumba ati wowe muri icyo gihe wari iki undi ati nari umututsi yavuze ko nubwo abantu bagenekereza bavuga ko ku musozi wa Kabuye ku gisagara honyine haguye miliyoni imwe y'abatutsi wasanga barenga iyo miliyoni imwe n'igisubizo cyateye Mbarushimana kumwenyura zunguza umutwe areba hasi agaragaza ukumirwa uregwa yabajije Kayumba ati waba wariboneye Mbarushimana hari umuntu yica yasubije ko imbunda itarobanura ko akeka ko byibura kimwe cya kabiri cya miliyoni yapfuye ku gisagara iyo mbunda yaba yarabarashe Mbarushimana yasabye umucamanza kuzamukoreshereza icyo yise ikizamini cyo kubeshya mu rukiko n'ubusaba umucamanza bwana Antoine Muhima y'imyagaciro umutangabuhamya yakunze kugorwa bikomeye no guhuza ibikorwa avuga ko byabaye n'igihe byabereye yavuze ko yabonanye impimba Rushimana mu bitero ariko ntiyabashije gusubiza ibibazo bishingiye ku myambarire ya Mbarushimana ku munsi yemeza ko yamuboneyeho muri ibyo bitero afite iyo ntwaro gakondo mu nyandiko mvuga yakoreshejwe n'ubushinjacyaha mu mwaka wa 2012 Kayumba wemeje ko azi gusoma no kwandika ikinyarwanda bigaragara ko yarahiriye ubuhamya bwe mu izina rya Vincent Sabimana bakunze kwita Mushinwa aya mazina umutanga buhamya yayahakanye Mbarushimana yamubajije niba yaba yibuka ko yisomeye inyandiko mvugo mbere yo kuyishyiraho imikono umutanga buhamya asubije ko atabyibuka ashimangira ko yishyiriyeho imikono nk'ihame ku watanze ubuhamya Mbarushimana yamukurikiraniye mu bisubizo yahaga umucamanza amubaza niba azi Vincent Sabimana bahimba Mushinwa yasinye inyandiko mvugo mu izina rye umutangabuhamya yavuze ko amuzi kandi ko baniganye uregwa yabajije umutangabuhamya agira ati Mbarushimana uvuga we ubwoko bwe ni ubuhe uri umuhutu nicyo gisubizo cy'umutangabuhamya uyu mutangabuhamya wemeza ko yabayeho umusirikare kuva muri 94 kugeza 97 mu ngabo z'u Rwanda kandi yahamije ko Mbarushimana yashakanye n'umugore w'umututsikazi Mbarushimana yamuhasi ibibazo bigira biti none se niba wemeza ko Mbarushimana uvuga ari umuhutu wari warashakanye n'umututsikazi wabonaga abahutu bari bamufitiye icyizere cy'icyo gucurana umugambi wa genocide nawe kandi yaratunze umututsikazi byasubije ko abo bahutu bagenzi ba Mbarushimana bari bamufitiye icyizere kuko bahoranaga umunsi ku wundi Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu n'ibyaho ubushinjacyaha bumurega ko yabikoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefecture ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo ibi byaha byose uregwa arabihakana yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 iburanisha rikomeje kuri uyu wa gatanu akabanyura ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Mu Rwanda kandi impuguke ishinzwe kuvura imitekerere n'imyitwarire y'abantu avuga ko kubera ubuzima busigaye bugoye muri iki gihe abantu benshi basigaye bagaragara ko ibimenyetso by'umunaniro ukabije ibyo bita stress mu ndimi z'amahanga. Muganga Innocent Sengiyumva inzobere mu byo ubuzima bwo mu mutwe avuga ko abantu bakwiye kujya baraja kwisuzumisha kwa muganga buri mezi atatu. Inkuru dushikirizwa na Assumpta Kaboyi.
Muri iki gihe wumva hirya no hino abantu bavuga ngo bafite stress ndetse rimwe na rimwe bakaba bananirwa gukora imirimo yabo ya buri munsi, basobanura ko stress ibamereye nabi. Iri jambo ritari ikinyarwanda abantu benshi yuvuze iko umuntu afite stress bahita bumva icyo ari cyo. Muganga Nsengiyumva Innocent impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe ukora mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Ndera yavuze ko muri ibi bihe iterambere rigenda ryiyongera byasanye n'umubare utari muto w'abantu bagaragaza umunaniro ukabije uturuka harini ku buryo muri iki gihe abantu basigaye bakora ibintu byinshi kandi vuba. Izi ndwara zigaragara ku bantu bakiri bato ndetse n'abakuze. Muganga Nsengiyumva Innocent yasobanuriye Ijwi rya Amerika bimwe mu bimenyetso bigaragara ku muntu wafashwe n'umunaniro ukabije.
Ibimenyetso by'umunaniro ukabije ni byinshi, twavugamo bimwe na bimwe: kugira ubwoba budasobanutse, kurakazwa n'ubusa, kwijima mu maso no kwiyenza bya hato na hato. Ashobora kuza amazi iminsi adafite ibitotsi, adatora ibitotsi, akarangwa no kubabara mu ngingo, kubabara umutwe, kugira isereri n'isesemi, ndetse akarangwa cyane no gutangira gutakaza ubushobozi byaba mu kazi. Hari n'igihe uwo munaniro ukabije ushobora gutera umuntu gutangira kumva yigunze, kudashaka kwegera aho abandi bari.
Iki kibazo kimaze gufata intera kinagira ingaruka ku buzima bwa muntu, si benshi ariko bagiye agaciro. Nubwo benshi batayifata nk'indwara, ariko bagize ibyago byo kurwaza baba indwara zituruka ku munaniro ukabije, bemeza ko ari akaga nka kandi. Uyu mubyeyi namusanze ku bitaro by'indwara zo mu mutwe Ndera, afite abana batatu, umwe naniwe kuvuga, undi agaragaza ibimenyetso byo kutabona. Byose abaganga bakeka ko ibyo bimenyetso abo bana bagaragaza bituruka ku munaniro urenze.
Afite ikibazo cy'umukobwa wanjye narenzanye hano, yagize ikibazo cyo kutavuga, ariko ahanini bitewe n'uko yabyuka nka saa munani yiga. Ngewe ubwo noneho mfite batatu, ubwo ni ukuvuga ngo ni uwo mukobwa, hari na murumuna we. Nawe muri ino minsi we ikibazo uwo wundi wasigaye yagize we, yajyaga gukora itida kumva ntabyo ashaka, arashaka kwiryamira. Undi nawe wasigayeyo nawe afite ikibazo cy'amaso. Ibyo ari byo byose ni uwo munano, kuko nta bundi burwayi bajya barwara.
Iyi ndwara iyo umuntu agaragaje ibimenyetso byayo ntabashe kugera kwa muganga, bishobora kuviramo bamwe na bamwe kwiroha mu biyobyabwenge. Rimwe na rimwe umuntu ugaragaje umunaniro ukabije birangira ashobora kurwara n'indwara zo mu mutwe. Iyi ndwara isa nk'aho itamenyerewe mu Banyarwanda. Umuti wayo uvurwa no kwegera impuguke, ukaganira, ukavuga byose bikuri ku mutima. Muganga Nsengiyumva agira inama abantu ko bakwiye kujya bagana impuguke z'indwara zo mu mutwe kugira ngo bashyire ubwenge ku gihe byibuze rimwe mu mezi atatu.
Icya mbere kigomba kwitabwaho ni uguhugura no kumenyesha abakozi muri rusange, cyangwa se abantu muri rusange bafite icyo bashinzwe kandi bagomba kucyitaho ku buryo bwa nyabwo, ukabahugura kuri icyo kibazo. Ukora cyane amasaha menshi kandi ufite za deadline ziri hafi aho ngaho, ushobora guhura n'ikibazo. Ariko ntabwo twari twatera imbere aho umuntu yumva ko buri mezi atatu cyangwa se buri gihembwe yagakwiye kujya kureba umusi we, bakaganira akamufasha kongera gusubiza ibintu bimwe na bimwe mu murongo.
Umuco wo kwifashisha abajyanama mu gihe umuntu yumva imitekerereze itakiri mu murongo nturagira mu Banyarwanda. Abahanga bavuga ko abantu bakwiye kujya bajya gushaka impuguke mu by'ubumenyi bwo mu mutwe bakabaganiriza. Mu Rwanda bize iby'ubumenyi bwo mu mutwe bamaze kuba benshi, ariko kugeza ubu abenshi ntibafite imirimo bakora bitewe n'uko ibyo bize hari bamwe bataramenya agaciro kabyo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11,835.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi aho umuntu umwe yishwe abandi babiri barakomereka mu gitero cyakozwe n'abantu bataramenyekana ku murwa mukuru wa komine Mutaho mu ntara ya Gitega mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Inkuru dushikirizwa na Fidel d'Antoine Sabimana.
Hari mu ijoro ryararikeye aho umugwi witwaje ibigwanisho watera ku isoko rya kijambere ryo muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ndahitwa ko Yeremia abakumetero 80 uvuye kuri iryo soko yemeza ko uwo mugwi wateye waja wubona, ariko we yibajije ko ari abasirikare b'igihugu bariko barakizura ko bari bambaye imyambaro ya gisirikare.
Baduze baca hajya hepfo badugana ibitoki hama baduga bageze ngaho inyuma yako gakiyosike niho biyinstaliye bacaryamikisha bajya twari hajya mu kabare abandi batatu baduga mu isoko ubundi asigara ngaho no kuvuga abantu j'abantu nabonye neza ni batanu kandi bane bo bari bafise inkoho ariko wa gatanu sinabikurikiranye neza ngo mbere ko afise inkoho kwica abantu mu kumanuka araje bahagaze hajya baca bariyinstala bashavuga ngo ngoje muhungu ngo araguye ngo kandi nkeka twaba twamurashe hama baca bategeko ngo genda mu muterure ntumusike baca muterure areba baca aramuzana niyo baca batanga areba aranyereye ngaho abona amaraso hasi aho baranyereye niyo baca batangura ari kumukwega.
Bamwe mu bari mu kabare bita kwa Beriki Masi impande y'ibarabara ry'ikaburimburi hizi ntara ya Ngozi n'intara ya Gitega neza na neza ku isoko rya kijambere rya komine ya Mutaho baratubwira uko vyagenze.
Jewe rero nari ndi ndani n'abandi bahungu babiri bacyara dusopa mahera n'amahera mu ikonti wane yose barashikayo baratora niyo meze nk'usoka gatoyi bacyo banjyamika hasi banjyamitse hasi hama nabo bacyarasa umwe mugenzi wabo yarajyamye impande y'iwanje aba ariko barankubitira je barankubise umugereho ngaha ku mutima hama sinzi ikintu nikweze gatoyi cyantera ninjira mu isoko ari ndani nakiye munsi y'ibyuma hama cyamona kugenda nawe icyo kiziga bacyabatera bagiterura mukomanuka bacaya batera bacye ngaha hepfo
mukumurasa byagenze gutwa mugenzi wabo
uwo mugenzi wabo ikintu ngira yati yaje hiyo kukabare hama ngira yo baragiye kuraba abantu bari kukabare hama munyuma acyaragaruka agarutse rero bacha bibaza ko ari umuntu ayo baje kubagwanya hama bacye bamurasa bamaze kumurasa bagumye bavuga ngo komando yajyamye ngo komando bamurashe bamuvyura rero nanjye hano nari njyamye hama rero mu mwanya bake bamufata bake batera bamutwara
babe batwara bagutwara amahera ngani kugereranije
by'amahera nuko ri bantu nta gitigire cyayo nzino bambeshe
nshitse burya anya haheze nk'iminota itatu burya naje mbona abantu baduga ngaha babazananye aha hepfa bashitse ngaha ngo ryama je ndaraba none aba bantu nabahe burya anya twese twaje tujyama hasi hanyuma tujimaze kuryama tuguma ngaho acha umwe babiri bacha baduguku wone na wacha hagarara ngaho agumatura ngo byo muvise byose hasi narumvise ubwoba kuko umuntu avise inkoho icakubwira cyose nico ushobora kwemera.
Adolphe Nahimana umwe mu bakomerekejwe barashwe n'amasasu y'uwo mugwi witwaje ibigwanisho mu kabari bita kwa Space impande y'isoko twamusanze mu bitaro by'imutari karavurirwa yarashohura kwibubamfu munsi y'ivigatoyi
cene kuko nari mu kabari kandi mana maze kumvise insaso ziriko ziravuga chandaje hanze nkugenda kwiruka hamanza numva ndaguye ngwensha ngo mane nyongorora nkongera hariya hatamuca witara wari hariya mu mavoka hariya maziri ya gatsi munyuma yaho simeza nkizicureshe ndiko ndava hasi ncanumva ibinyanya maze kumva ibinyanya nikoze ko ncanumva ibintu vyibizi mwipata ncha nik niho nacambona ko bandashe
nakaruta Imana Emmanuel umukuru mutumba wa Mutaho ayico gitero cabereye avuga ko ico gitero cari gitumbereye ubusuma
ejo harateye akagwi k'inkozi zikibi aho kaje kava turamenya neza aho kaje kava binjiriye mu karere kibarabara riva kwikaburimbi rija kuri dispensaire y'inzove abo bantu baciye baca mu kigwati uvuye kwikaburimbi ni barabara rigira gatatu mu bisanzwe abo bagizi ba nabi ntibari baje bafise intumbero yo kwica abantu abo bagizi ba nabi bari bafise umugambi wo kwiba amafaranga no kuvuga iyo bagira umugambi wo gutikiza cyeno vyitagutikiza iyo baza bafise umugambi wo kwica bari kwica abantu benshi nk'abazi isoko ya Mutaho igisagara cha Mutaho harateramira abantu benshi na mwaje nk'isaha zibiri n'igice abahageze kwicupa ryo nta mugambi wo kwica abanyagihugu bari bafise umugambi wo kwisahurira bironkera amafaranga.
Wapfuye muri ico gitero bivuga ko yarashwe na bagenzi we bari bazananye kwiba yamenyekanye ku izina rya Emmanuel Nduwimana yarasanzwe aba muri site y'abateshejwe zabo muri komine ya Mutaho mu gipolisi muri komine ya Mutaho bavuga ko amatoza yatanguye kugira ngo bamenye abakoze ico gitero imutaho mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi imiryango irenga 180 yegeranirijwe muri site mu gitaza ni mu ntara ya Rumonge isaba barongoye intara kubaronsa uburaro iyo miryango imaze ikiringo cabaye imyaka iba mu mahema inyuma yaho imvura hisegenya itwaye imirima n'amazu babamwe ni inkuru dushikizwa na Fidelite Ishatsi
abo bana bamuka ku miryango irenga 180 yegeranije muri zone gitaza muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge ariko metero irenga 30 uva mu gisagara ca Bujumbura iyo miryango igisaganyirizo kuva mu kwezi kw'11 kumwaka uheze mu 2015 ba mu mahema umuryango umwe wese uba mu ihema rifise uburinganire bungana na metero kwadarato zitatu
bona hagahema nkaka aye tukaba mutura abantu 9 ni kibazo aniho muri sarana ni mu cyumba harara abana ngaha twa urabona ko twahagabuye tukashira ko buno bureta kugira ngo turonkeje umugabo hajyama n'umugore ahantu hagacaryama abana
abo bantu baheze bakiyungunganya mu kuhaba nkuko uyu mufasoni aheje kuvyigana ikiye cagenze neza mu kwezi kw'9 habari ku mutasuro akavura kamaze imisi kanyanyasa mu gihugu cy'u Burundi no mu ntara ya Rumonge karahashitse naho imvura yakiranwe igishika na cyane cyane ku barimyi kuri iyo miryango bo bayakira nk'igihano kubuzima buri babayemwo
byaje ari ibintu by'umuyaga urugo rurabomoka umuyaga mwinshi kwatawe n'abantu bashinga ntaye barengana uwo muryango wose waguruka haciye hagwa imvura umuyaga bamwishi cyane turumva ni ubwo noneho turagowe ntituronka naho tujyamika abantu
imvura iguye haciye hava zirapfa zaramaze gutobagurika hejuru imvura iguye ari nyinshi imivu usanga ari myinshi cyane cyane tubona kumenga bo kwiyunganya bakaraba nkaho bodushira
Abanyagihugu batumesheje ko batiteze guhindura igwihema kubera ko basa nari kubayirukanwa mu ico kibanza.
Bahejeje kuduha agafashanyo baci batubwira ko ti murabona ko aha aye n'amahema arimo arahera iminsi nayo iri kuragenda ati umwe wese aziramura musubire mwazananye.
Ahubwo ni ikibazo rwose. None kundi ntisubira kandi hahandi kandi twatwawe nibikunda. Kandi na leta yavuze ati
kuko twabonye gusubira iyo twazananye ko ari ngorane cyane. Kuko aho hantu ntawo twosubira. Kuko ibibuye byarahagiye cyane gotse ahani naho ni hafi y'uruzi nkwa kwa nyene twoba tusubiye kongera gupfa kwa kabiri nyene
dufise ubwo bako batadukuya ha bataturonke utubanza twoba ngo ti tudohonera ngaha
twa mfise abana 10 nu barara imbeho imbaraga sa zikabarya hasi intozi zikabadugamwo bakarara bararira ngo turabuze aho turara Unone tuze nkara nkiyumvira nkatera ku mutwe nkara ahantu hanze hagi inzo zanje zaragi nta naho mbona umuntu yosanura na mabuyi gusa nta n'ukuntu twogera
kubgaho muri uyu muryango twaganiriye imenyeso bimwe bimwe bibereka ko bagiye neza bakuye ko maboko barabibona
byarahindutse kare bararusabura nyine nk'ikufasa mu kwezi bakaza mu kwezi ariko ubu harahera amezi 3 bataza abana bakabona nyine ko basonze gituma mbona kumenga ibintu bigenda bihinduka nga bahaye baradukura kwa maboko tusaba yuko bo turondera ahantu tuba nka twebwe
abayagiho kuva kimurigwa muri yo site abayeje intwaro mu ntara ya Rumonge bari bamenyesheje yuko bagiye ko yifata kibanza kubera ko bari kwarondera ibibanza bazokwimurigwamwo buri abanyagiho bavuga ko barindiriye amaso agahera mu nzira basaba abategetsi batwa intara ya Rumonge gushira mu ngiro ibyo babemereye Promoteri ntara ya Rumonge Juvenal Bigirimana yabwiye abamenyesha makuru ku radio nkuru y'igihugu ko ivyo bibanza byo kwimwira mu miryango biko byategurwa.
Twagomba duce dumenyesha n'abatwumviriza bose yuko ikibanza cyo kubakiramo bajya abantu yuko ikibanza kihari, cyo kibanza rero hasigaye gusa yuko tumarira iby'impapuro.
Icyo kibanza nkuru promoteri ntara ya Rumonge abivuga kiri ku mutumba cabara zone kigwena gifite metero kwadarato zingana 45. Mu kwinda ku miryango yose hamwe abashyitsi 88 yateshejwe izabo n'imvura ishika mu bibanza yateguriwe Burumatari ntara ya Rumonge asaba amashirahamwe asine kurakura mu karenge mu kubafasha ko yobandanya abaha imfashanyo cyane cyane ko iyo miryango ikizikeneye muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge Fidelite Ishatse icyo gya Amerika
Chuti muduteza amatwi ubunaho ijwi rya Amerika rirabashikiriza ijambo risobanura imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze iyindi mfashanyo y'imiliyoni 181 w'amadolari y'abanyamerika agenewe abanyagihugu muri Iraq ku bintu nkenegwa bakeneye byihutigwa. Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje iyo mfashanyo nshasha ko yiyongeye ku yindi yari imaze gutangwa. Muri rusangi iyo mfashanyo ikaba imaze gushika hafi y'umuriyaridi n'imiliyoni 100 y'amadolari kuva mu mwaka w'2014. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kuyemeza ku byerekeye ugushigikira leta y'igihugu cya Iraq harimo leta yo mu karere ya Kurdistani ku buryo ayo ma leta ariko yishura ku bibazo by'abanyagihugu hamwe no gufasha abanyayiraq mu gihe babikeneye. Ishira hamwe mpuzamakungu ONU ribona ko igitero cimirije kugigwa mu gisagara cya Mozo bishobora gutuma abantu barenga umuriyoni bava muri icyo gisagara no mu bice biri mu cyungararo yacu. Ivyo bizokunyura ibibazo byari bihasanzwe. Abantu bagera ku miliyoni 10 bakeneye ifashanyo mu gihe abanyayiraq barenga imiliyoni 3,300,000 bavuye mu zabo yamara bakiri mu gihugu. Ivyo bivuye ku bunyamaswa bwa leta ya Kiislam. Mu gutanga iyo yindi fashanyo leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kwiyemeza ku byerekeye gushigikira igihugu cya Iraq no guha ifashanyo abanyayiraq bavuye mu zabo n'abasinzikajwe n'intambara. Iyo mfashanyo shasha izotuma ibintu ngendegwa ko bikenewe bishyikira abanyayiraq imbere y'uko leta ya Iraq itera igisagara cya Mozo. Iyo mfashanyo izoba yerekeye amazi, ibijanye n'isuku n'utuzu twa sugumwe n'ibibanza byo kwiyogeramwo. Vyongeye iyo mfashanyo izofasha amashirahamwe nka HCR n'ayandi mashirahamwe mu twigoro twayo two guha ifashanyo impunzi z'abanya Iraq zigera ku 232,000 mu bihugu vya Yordania, Liban, Syria na Turkiya harimo uburaro amafaranga n'ubundi buryo bwo gufasha. Iyo mfashanyo izoba kandi yerekeye ibikogwa bibandanya muri Iraq vyo gufasha abaza barakuwe mu zabo na leta ya Kiislam. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abandi batanga ifashanyo kuzigana mu kwiyemeza ku ruhande rwabo ku byerekeye guha iyindi ifashanyo abanyayiraq harimwo ibizoba bikenewe mu gisagara cya Mozo no mu bindi bice biri mu ruhagarara ku isi.
Iryo ryari jambo risobanura imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya turasoze igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko imbere yaho duha kanyaro zine munezero agaruka tubwire muri make amakuru y'ijya nino yadushikirije.
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino mwamenya ko ubushikiranganje bw'ubutungane mu gihugu cya Sudani bwamirira kure ibirego bivuga ko leta ya Sudani yakoresheje ibigwanisho by'ubumara ku banyagihugu bo mu karere ka Jebel Mara mu ntara ya Darfur. Ishyirahamwe riharanira agataha akazi na muntu wa Amnesty International ryatangaje kuri uyu wa kane ko abanyagihugu bo muri ako karere bagaragara ko indwara zo ku mubiri kandi ko abanyagihugu bashika ku 250 benshi bagizwe n'abana bamaze guhitanwa n'ibitero by'ubwo bumara. President Edgar Lungu aheruka gutsindira amatora y'umukuru w'igihugu muri Zambia yagenye abakenyezi bagera ku 8 mu bazogira leta yiwe. Intambwe yashimishije abakenyezi nk'uko bivugwa n'umwe muri bo. President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe urugendo rugana mu gihugu cya Israel aho yagiye mu birori byo gushingura Shimon Peres yahoze arongoye Israel akaba aheruka kwitaba Imana. President Obama yafashe urwo rugendo ari kumwe n'abategetsi ba Amerika bashika ku 32. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu John Kerry amenyesha ko agiye guhagarika ibiganiro n'igihugu cy'u Burusiya ku bijyanye n'intambara iri muri Siriya.
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza muri kumwe na Rozi Bigirimana amakuru nayo mwayashikirijwe na Rozine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.